Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Ndabara mkije nchuti na mwe wakunzi wa radio Nzamba agateka kawe ni kaze mumakuru yukuru yumusi wagata natu wigine kerezo ya chumina gatanu nwarane umu akawe humbibiri na minongibiri na gatanu ayetuwa wateguri yetu ya hera kungingo nguru nguru zi kurikira hagiye gutanguzwa urucanco rushasha rw'indwara ya malaria mu Burundi kuva mu ntango z'indwi itangura ubwo rucanco rukazohabwa abana bafise amezi atandatu kugeza kuri 11 intara icenda zibangamiwe na malaria zikaba arizo zizotangura guhabwa ubwo rucanco nk'uko muza kubikurikira imyidogo nayo ni yose mu barimyi b'igitegwa cikawa bo mu ntara za Makamba na Rutana imvo nuko bataronkejwe uyu mwaka imiti yo gupompa ico gitegwa abo barimyi bafise amakenga ku mwimbu bazoronka mu gihikawa yabo yatewe n'udukoko kubera kubura imiti amakenga nayo ni menshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye ibikambi ya Ndutayiri mu gihugu cya Tanzania izo mpunzi zifatira kuri bagenzi bazo babiri atawuzirengero ryabo baraheze indwi yose basaba ababijejwe kugira icyo bakoze kugira ngo izo mpunzi zishobore kumenyekana aho ziri cyane ko bagihema kaze mwese mwidonidoni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa duhere aya makuru mu bijanye n'amagara y'abantu urucanco rwa malaria ruzotanguzwa icese mu Burundi kuva ku igenekezo rya 17 ntwarante uyu mwaka byamenyeshejwe n'urongoye umugambi wo gucandaga mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean-Claude Bizimana arongoye uwo mugambi asigura ko ubwo rucanco ruzoronswa abana bafise kuva ku mezi atandatu kugeza kuri 11 ubwo rucanco rukazohabwa intara icenda zibangamiwe n'indwara ya malaria uwo arongoye uwo mugambi akavuga ko ubwo rucanco ruzofasha mu kugabanya indwara ya malaria ya gisibije kurikira
ubwo rucanco rero ruzotanguzwa mu ntara icenda kuri 18 zigeze igihugu ivyo navyo bikaba byavanye ahanini ubwa mbere nuko izo ncanco zitagwiriye cyane Uburundi bwagize amahigwe yo kuba mu bihugu vya mbere bironse ubwo rucanco mugabo kandi tumaze kubona ko incanco zikwiye igihugu cyose zidashose ziboneka abahinga baciye baraba intara zikariwe cyane niyo ndwara ya malaria gusomba izindi aba nizo baherako mugabo n'izindi ntara zisigaye nazo zizoshikirwa ni akanya gusa kuko abahinga bariko barahingura izindi incanco umwaka rero byakunze tuzoheza twongere tubatume ko tubamenyeshe ko ubu urucanco ruriho mu gihugu cyose izo ntara icenda zizoronswa ubwo rucanco ni ntara ya Bubanza Cibitoke Ngozi Kirundo Muyinga Cankuzo Ruyigi na Rutana na Karusi akamu nagomba gutera abatwumviriza ubwa mbere no kwibutsa ko ubwo rucanco ruzohabwa abana bafise kuva ku mezi atandatu kugera ku mezi 11 bakazoronswa incanco zine abazoje rero kwa muganga bazoca bababwira irindi sango rikurikira kugira umwana aronke urucanco rwa kabiri urwa gatatu n'ubwo rucanco rwa kane nagomba rero ntera kamo abavyeyi ko bo kwitabira uru rucanco kuko ni ngirakamaro ni kirumara ruzotuma abana badasubira kugwaragurika indwara ya malaria mbere naho byoshika ntizoba ikibasinzi kazi
tukiri muri ico gisata nyene urunani rw'amasendika akorera mu gisata cy'amagara y'abantu CNSS ruriyamiriza akarenganyo kibonekeza mu bakozi bakora mu gisata cy'amagara y'abantu bagatuma haba intambamyi z'ubuvuzi ubwo runani rutanga karorero ku karusho leta y'i Bujumbura iherutse guha abaganga ikumira abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye byo mu bushirangaji bw'amagara y'abantu kandi bose ari magiriranire iyo ngingo ngo isubiza inyuma igisata cy'ubuvuzi nzirakanenge Ijudashikirijwe kuruno wakane mkiganiro gurunani guahaye awame nyishama kuru kurikira mahibu kuru ya vuze kuizina gurunani SNSS.
Sete heje kugurua yo nyene ye mboji garu karjuburjo gachera hindi inganizo ya kazi aho ingi ingiza hejuru hatwe agaciro ukwana n'umukuruzanya mu mwumvikane ibyo bikaba bizovyara kurwakaza bamwe abandi bagizwe abarorerezi ariyo nyanduruko yo gutosekaza ubuziranenge bw'ibikorwa by'ubuvuzi. Urunani SNSS rubona ko iyo ngingo idusubiza inyuma itaribereye kino gihe twese twari twizeye gutera intambwe tujya imbere kugira twubakire hamwe isi nshyashya y'akazi kazira akanenge mu gisata cy'amagara y'abantu. Nta gihugu na kimwe ku isi kiradushinga no gutunganiriza neza abitura ibigo by'amagara y'abantu kigeze gishyika ku ihangiro ryacyo cyitunganije uko tubibona aha iwacu. Umuganga le médecin ntashobora gukora wenyine kandi ategeza gukorera mu murwi uhuriramo abakozi batandukanye bagakora buzuzanya baba bajejwe gutunganya iby'uburyo bw'amafaranga finance cyangwa iby'uburongozi intwaro. Amashyirahamwe y'abakozi sendika harangwa n'akarangamutima ngenderwako k'ubumwe gusa bikandi gufatana mu nda ni nacyo gituma urunani SNSS ruzanye intererano zubaka zikurikira habeho inama yihuta hamwe n'abaserukira abakozi b'urunani SNSS kugira higigwe hamwe integuro y'itegeko rigenga uburyo nyongera bwo gutanga uturusho ku yindi mirwi y'abakozi yabaye ihabwa.
Inzamba gadu inzamba agateka kawetu wanda nyamakuru kwa wa teguriye abari nyibigi tegwa chika wawo munara za Makamba na Rutana bari doga ko bataru ngejgimiti kupoma ikawa uyumaka baka vuga ko bategerezwa gupoma kabiri mu mwaka ariko ubu atanarimwe bapompye ibyatumye udukoko bita ibifushi twonona imirima yabo. Abo barinyi bakaba bafise amakenga ku mwimbu bazoronka. Ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Abo barimye bigitegwa cy'ikawa bo mu ntara za Makamba na Rutana bavuga ko imirima yabo y'ikawa yatewe n'udukoko bita ibifushi. Ivyo bikaba byatumwe nuko batigeze baronswa imiti yo gupompa yahora itangwa kabiri mu mwaka. Bamwe muri bo mbere banemeza ko iyo miti batigera bayironswa ahubwo bayumva ku matwi mu gihe bamwe batewa amakenga nibura ry'umwimbo w'agahawa kandi ariho bahora bakura amafaranga abatungira imiryango naho nyene bavuga ko na leta isanzwe ibagurira umwimbo ku giciro kidashimishije. Abo barimyi bagasaba ababijejwe gufata ingingo zikenewe kugira ntasubire kuja haribonekeza ibyicegwa ry'imiti kuko bisanzwe bizi ko ikawa ipomwa kabiri mu mwaka. Bakavuga ko bibaza ko leta izofata ingingo zibereye imperekeza kugira ubwo buhombe bwibonekeza ku murimyi busobore gutoregwa umuti. Bamwe mu begereye ubuyobozi muri izo ntara mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi bavuga ko iryo cegwa ku miti yo gupompa barizi naho batavuga icyo ryavuye ko baremeza ko imiti yacitse ariko kandi bakavuga ko kenshi niyicitse idahabwa abayikeneye kuko abahinga bindi mu bita agronome hamwe n'abarongoye ubuyobozi bw'uburimyi baca bayishora mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuko iyo miti isanzwe izinze gose. Ibyo bituma hibonekeza umwimbo muke cyane. Amakuru ava mu kigo kijejwe gukurikirana iby'igitegwa cy'ikawa Odeka avuga ko iryo cegwa ryavuye mu gutanga amasoko ibyatumye iyo miti iteba kuboneka.
Arakoze Bonfils Niyongere tubandanye amakuru twabateguriye. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'indota mu gihugu cya Tanzania ziratewe umutima uhagaze n'abagenzi babo babiri Remi Ndayisenga n'undi azwi ku izina rya Sauli atawuzi irengero ryabo kuva ku munsi w'Imana uheze igenekezo rya cyenda za kuno kwezi. Bibaza ko bashobora kuba bariko bagirwa nabi canke barishwe ku mvo zitazwi bagasaba ababijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo batogwe bataragirwa nabi idonido na Jean-Georges Kibogora.
Amakuru yukura muzini mwunzi za warundi ziwa mwuri yukambi inu ta atumyesha ko awano wabiri wa ariwa sanzora wa dana za winyama kumusi wima noheze awa wahiru kila gwari wagie kuisoko lila hitu kwa kukabuga kuguringa zo kuwaga kufuwa mwunzi gwenivara suya kuwa kuitijisho bena matelefone yao ngwa kawa azimije bagenzi wawo wakawa vii wazako wawa wala gili wenavi bara nyuru chani wari ishwe awa bagenzi wawo wasawa awarungo ikambi induta igipolisi na aseri mkori bisho wakazi yose kugiranga wawano wazi miye mashobre kutogwa batara gili wanavi
ilero minga kia makina chane kwera ko tuto wasofi telefone tumenye amaku ya wasi wazayu kwa shuwa kuwa wala gili wenavi wakawa wari ishwe chane wakawa bara shagari ishwe wakawa fungu izuzo sebera shoboka mugabo nta makuru amake yadufise imiryango yawe yagerageje kumenyesha iyo nkuru mu polisi abapolisi barabizi mugabo ikintu kiri amakenga ni uko abavuga yuko bazatangura kuja kubwira amatohoza kuwa mbere urumva iyo misi yose izoba ihenze ata matohoza barakora nyine biradutera amakenga tukaba dusaba igipolisi ko ishoboka ko bishoboye kugira ngo tumenye amakuru y'izo mpunzi bagenzi bacu tugasaba ko hashereyo bijamwo n'abatwara ikambi bakagerageza kuturonderera amakuru y'abo bantu bacu twicare dutekanye ko kizahora bishika
uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe twagerageje kurondera abarunguye iyo kambi y'induta ngo baduhe umuco kuri iryo zimira ry'abo bantu babiri ariko tukaba tutashoboye kubaronka.
Arakenuye na Jean-Georges Kibogora tubandanye amakuru kumakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayo no munsi tukaba twayateguriwe na Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi mushikirizwa na jewe nyine Audace Nimbona. Tuyatangurire kuri SOS Media chanditse ku mpungenge impunzi z'abakongomani bo mu ikambi iri Nyankanda muri komine Butezi ni mu ntara ya Ruyigi. Izo mpungenge zituruka ku biziga biguma bitorwa muri iyo kambi. Ku munsi w'Imana w'indwi iheze hari ikiziga catowe muri iyo kambi bitamenyekanye ko yoba ari impunzi cyangwa uwundi, kikaba cari giciwe umutwe kandi caramaze kononekara. Cari cahambwe mu kinogo gicuritse aho izo mpunzi zimesurira impuzu. Icyo kiziga catowe inyuma y'indwi imwe yonyine, hatowe ikindi muri iyo kambi. Ubwoba bukaba ari bwinshi muri izo mpunzi zigasaba gukingirwa kuko abajejwe umutekano ataco barabivuga ko. Ikimenyesha makuru Burundi Echo naco canditse ko ihahamuka iyo ridakurikiraniwe hafi ari nk'ikibombe gishobora guturika umwanya uwariwo wose. Ngwingwara zo mu mutwe zari zikwiye kuba mu bintu bihambaye politike z'amareta zari zikwiye gushira imbere. Abanyapolitike n'abavura izo ngwara ngo bari bakwiye kugira ibishoboka byose kugira ngo izo ngwara zivugwe. Consolata Nakimana, umuyobozi mukuru w'ikigo SENAP, avuga ko hariho isano hagati y'ubuzima bwo mu mutwe, ukubaho neza utekanye mu kibano, hamwe no kubungabunga amahoro n'iterambere, na cyane cyane mu bihugu bivuye mu ntambara nk'u Burundi. Muya abanyagihugu batekanye mu mitwe bituma haba umubano mwiza mu banyagihugu, ibikorwa by'iterambere bigakorwa mu bugwa neza. Icyo kimenyesha makuru nyene carabandanije cyandika ku bijanye n'amagara y'abantu, aho kivuga ko ibihara by'inkende Mpox iyo ngwara iguma ibangamiye abanyagihugu mu gihugu c'u Burundi. Ngo kuvuga itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ari naho haboneka umugwayi wa mbere mu gihugu c'u Burundi agwaye iyo ngwara, ngo ibiharuro vyerekana ko ico kiza kiguma kigabanuka. Ngo gushika kw'igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa gatatu turimwo uno mwaka, abayanduye baravugwa bagakira ku bice birenga gato 96% kw'ijana. Ngo bimwe mu bituma ibandanya yibonekeza ngo ni mibonano mpuzabitsina hamwe no kubura amazi. Mu cigwa cakozwe mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze vyerekana ko kubanduye amajana 850 56% banduriye mu mibonano mpuzabitsina. Ngo ni vyiza ko amazi aboneka kugira ngo abantu baze barakaraba n'isabune. ABP Info imbere yo gusozera canditse kwigwirirana ry'abana baheba amashuri bakaja kurondera ubuzima mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Gitanga karorero ku bavyeyi bo ku mutumba Mwiruzi muri komine Mishiha ni mu ntara ya Cankuzo, bidoga bavuga ko benshi mu bana babo bajabutse mu gihugu cha Tanzania n'abategetsi bo muri iyo ntara badasiba guhimiriza abana babo gukunda ishuri. Eka no muri komine Gisagara muri iyo ntara nyine baraheba amashuri ku bwinshi. Akarorero ngo ni ku musozi Bumba, iyo hiyandikishije abana 500 mu mwaka wa mbere, mu mwaka wa gatandatu hashika abashika 30, nayo mu mwaka w'icenda hagashika abashika 10 bonyene. Aho rero ni naho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi. Mwakoze mwese kuyatega amatwi, mugire ibihe byiza aho muherereye hose, naho ubutakuri radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba.
Harakoze na Audace Nimbona imbere yo gusozera amakuru twabateguriye. Mukurikire akamo kishyirahamwe Focode mu ntumbero y'ubukebura ku bijyanye n'ifungwa ry'agateganyo.
Ndapfuye ntasezeye, kumva uku niko byifashe. Bamwe bavuga ngo kirapanze nibi, ni mu nzu amwe angana n'ababyaye.
Urayavuga aho twishe ubasumbisha agakecuru kose uriyo njaje ndarushe ndisohokeye. Inkona ntiyaruzwa kirazira, inkona ntiyaruzwa kirazira, dukora dusenga bato batubamesa.
Ega numva bi wanyoye ko hakiri ku mutaga, none wivuga n'uryohewe vuburira nanjye ngufashe kwishongora.
Ehe, ndangira izuba niyananikire nahejeje kumesa ikinani.
Ko mbona intoki zawe umengo zikarangisha umusenyi. Aho rere kumesa hoteli ko adapfuye yogira ave
kama ave se yuzuye mu Burundi nije nabaye amakosere.
Paul Nick ndasinzwe n'umutima, abasore bakwise ubushikiranganji kandi w'umumama ubundi umuvumo nyakumaramara turagowe
n'abajenero cavunye twamatwaba meshi tukabaherana. Kirapanze kari kigiza akanyamategeko kubahuka n'abasatirizi. Mugabo kakubiswe n'agahuzu karatabuka ibisusu n'ibihote.
Abasore bawe urugambo rw'ungana banyine aho twashyize kizimbo y'inyuma se mubeshe kandi abizagaragaza bya bindi si yose duhora ko abantu bafungwa igihe kinini. Emfurerwa
muganane nawe uri kurapfukwa abasanga ufise rezo
abasore bakora impundu mubyeyi. Oya oya oya.
Ko mwigira bamuritsi, mwaramenye ko umushikiranganje yatanze imihoho mukuru w'igihugu akamusaba kutabikora. Twarahatwebaje nk'ubu yaca ahunga igihugu akavuga ingene yakubiswe.
Yari guhava yereka abarundi n'amakungu zankovu narakosheje bashe icyo kimico gushirira utazirikanye pe andaha bizonkorako.
Burya burafa tugira ngo kwitirana mu ngoro y'umugambo uzodukwegera ubujiha.
Umukuru w'igihugu yaragondoye kira noneho araje gushikiriza ijambo nk'umushikiranganje ku maradiyo yose akora mu Burundi. Tuze kumviriza Imana itufashe hashira umuriro.
Barundi, barundi kazi. Twisunze ibyo byinshi twabamenyesheje aho haruguru, twangira tubamenyeshe ko igisata cy'ubutungane kigiye kuvugururwa. Ibyo bikazoca mu nama ruko ko mayimirije kuba kuva mu ndwi. Aha rero, duhiriwe duhishije kuko twasanze ryashyirahamwe Focode mutayobewe ryarakoze icigwa ciza cyane kijanye n'ibyo gupfunga by'agateganyo. Tuzokwisunga izo umuhinga wabo yashitse ko kugira abantu bareke kuvundira mu busho, tugira amahoro n'ubutungane buzira ubusa.
Iki gikino cyatunganijwe n'ishyirahamwe Focode mu ntumbero yo gukebura ku bijyanye n'ifungwa ry'agateganyo. Ikiringo gitegekanijwe n'amategeko gitegerezwa kubahirizwa. Reka mbere amategeko yohinduka icyo kiringo kikagabanywa nk'uko tubisanga mu cyigwa iryo shyirahamwe ryakoze.
Ninga duciye dusozera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, bakoze bagenzanje bafashije kwiyegeranya atakomanzi. Muroranigwe mu banyu no mu byanyu naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.